Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa. Kuba ngo agomba kuba consistency.
Uwo ni Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo mu Rwanda, avuga ku rutonde rw'abarinzi b'igihango bazahabwa imidari. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye umuhanda Bujumbura Rumonge wacitse turaza kuzigarukaho mu kanya. Ntimuve ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse Jeni, ndaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza ndetse n'abari mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha Abanyamerika ko batokwitembereza uko bashaka mu Burundi. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa kabiri, Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya kugabisha Abanyamerika mu ngendo bagira mu Burundi no kubasaba guhagarika ingendo zidakenewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti ugutana mu mitwe hagati y'abajeje umutekano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibitumbereye abanyamahanga kandi bibera mu duce tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ufise icicaro muri Somalia waragabishije ko uzogaba ibitero by'iterabwoba mu Burundi. Ivyo navyo bishobora guhitana inyungu z'Abanyamerika mu Burundi. Imyerekano, amakoraniro ndetse n'imyimenyerezo yo kwinonora imitsi bisanzwe bikogwa mu mutekano ngo bishobora guhinduka bikavamwo imishamirano. Kubwizo mvo Abanyamerika basabwe kumviriza ibivugwa mu binyamakuru no gukurikirana ibyandikwa kuri internet bijanye n'imyerekano itegekanywa kandi bakirinda kwisuka mu myigaragambyo ya politike canke amateraniro ayariyo yose. Kugira ingendo uva mu gisagara cha Bujumbura no kuvyirinda cyane cyane mu masaha kuze inyuma ya saa sita y'ijoro. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi imenyesha ko igabanije ingendo z'abakozi bayo bagira hagati mu gihugu cy'u Burundi kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 1 z'agatondo. Nta mukozi wa ambasade ya Amerika yemerewe kuva mu rugo abamwo. Cyo kimwe n'abanyamerika baba mu Burundi, nta numwe yemerewe gufata amabarabara makuru makuru ahuza intara z'u Burundi kuva bugorovye gushika mu gitondo. Mu marabara aja mu gisagara cha Bujumbura haboneka abantu batega imiduga. Ati imiduga yanyu yameyugaye hamwe n'amadirisha mu gihe muri mu miduga myinshi itagenda yihuta. Mu gihugu cha Somalia, abanyesomalia batari bake barimwo n'abahoze barongoye urwego rw'iperereza baribaza nimba leta ya Somalia ifise ubushobozi bukwiye bwo gukinga ibitero by'abagizi ba nabi mu gihugu nk'ubwagizwe muri indwi n'umuhari wa Al-Shabab ku hoteli izwi cyane i Mogadishu. Ahmed Mwalimu Fiki yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cya Somalia ntajya umunwa mu kuvuga ko inzego z'umutekano muri Somalia zasamaye cyane. Ati ikigaragara ni uko bashira ingufu cyane mu gukingira akagwi k'abari ku butegetsi aho kurwanya umuhari wa Al-Shabab. Muri Misiri kuvya yandege y'Uburusiya iherutse kugira isanganya muri Misiri, igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko icuma cabo ca satellite cashoboye kubona ko muri iyo ndege habonetse agatara kerekana ko irimwo ubushuhe budasanzwe igihe yakoroka mu mpera z'indwi irangiye. Ariko abategetsi ba Misiri gushika ubu ntibaramenya by'ukuri icateye iryo sanganya. Inyuma yaho iyo ndege ikorokeye, abategetsi ba Misiri bihuse kuvuga ko yoba yarashwe na Misiri. Ariko abahinga mu by'indege bo bamenyesha ko bishoboka ko ako gatara kariko karaka ari ikimenyetso cy'uko hashobora kuba hari bombe yagira iturike canke moteri yashushe cyane kandi umucanwa ushobora kuba waradutse ahatazwi muri iyo ndege. Abajejwe amatohozwa ba Misiri n'Abarusiya bariko barumviriza amajwi yo muri twa dusandugu tubika amajwi, ariko gushika ubu bamenyesha ko atacerekana ko iyo ndege yoba yatewe n'ikivuye inyuma yayo. Mu Burusiya, ministre w'Uburusiya w'imigenderanire n'amahanga amenyesha ko gukura perezida Bashar al-Assad wa Siriya ku butegetsi ari ingingo ikwiye gufatwa n'abanyesiriya ubwabo, ati kandi intumbero y'Uburusiya si ukumugumiza ku butegetsi. Maria Sakharova ajejwe imigenderanire mu Burusiya n'ayandi makungu yabwiye imwe mu maradiyo y'ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri ko Uburusiya butigeze bumenyesha ko bwifuza ko Perezida Bashar al-Assad aguma ku butegetsi, ati ariko ni ngombwa ko leta ihasanzwe igumaho kugira ingwano imaze imyaka ine itabagura ico gihugu irangire. Ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika, Josh Ernest avugira ibiro by'umukuru w'igihugu amenyesha ko Burusiya bushigikiye Siriya.
Urakoze Harolize Bigirimana kuri aya makuru. Kuti zacu umurumva radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'America FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.voa.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter radio yacu. Dukomereze ibiganiro by'ibyo bya Amerika mu Rwanda, aho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yaraye igaragarije abanyamakuru urutonde rw'abantu 17 igiye kwambika imidari ku bikorwa byiza bakoze mu myaka ya za 1994 barokora abatutsi ndetse na nyuma yaho. Ni urutonde yise urw'abarinzi b'igihango rugaragaraho abihaye Imana mu idini Gatolika batari bake, ariko nanone rutagaragaraho umunyapolitiki n'umwe muri politiki y'u Rwanda. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Wa karindwi ni Padiri Rugirangoga Obaridi. Padiri Rugirangoga Obaridi yavutse mu 1955. Ni mwene Kabera Jacques na muka Ruhamya Anizia. Atuye muri paruwasi ya Cyangugu, akarere ka Rusizi. Wa munani ni Padiri Obanik Stanislas.
Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo, aso mu rutonde rw'abatoranyijwe ku rwego rw'igihugu nk'abarinzi b'igihango. Ni urutonde rw'abantu 17. Aba babonetse bihereye ku rwego rw'akagaraho mu murenge basagaga 1800. Barashimirwa ibikorwa by'ubwitange bakoze kuva mu mwaka w'1990 mu ntambara yo kubohora u Rwanda na nyuma yaho muri genocide yakorewe abatutsi n'ibindi. Bwana Mugaga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yabwitangazamakuru icyo bagendeyeho bashyiraho uru rutonde.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa kuba ngo agomba kuba consistency muri rusange n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kuba inyangamugayo, urangwa n'ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi, kwanga no kurwanya akarengane, kwiha agaciro no kuba yaragize uruhare mu kurwanya amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide na genocide ubwayo. Ibyo ni rusange. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugomba gutoranywa uhereye ku kagari ukaza kugera kuri uru gihugu, ibi bigomba kuba bimuranga.
Ku rutonde rw'abagiye kuzabona imidari 17 mu bikorwa bishingiye ku bwitange birimo kurokora abari bibasiwe na genocide yakorewe abatutsi muri 94, haragaragara abantu benshi bafite amazina azwi barimo Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita mu idini Gatolika muri paruwasi ya Byumba, n'abapadiri batandatu barangajwe imbere na Padiri Obaridi Rugirangoga wa paruwasi ya Cyangugu. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye bushinjakiriza ya Gatolika kuba yarijanditse muri genocide muri 94, ariko abayoboye iri dini bo bavuga ko icyaha ari gatozi kw'ibyabaye bitakagiye ku gatwe ka kiriziya yose. Twabajije abarongoye ibikorwa byo kugaragaza abarinzi b'igihango kucyo bavuga ku bitekerezo bihanganye nyuma yo kuba bagaragaje umubare utari muto w'abakomoka mu idini Gatolika bagiye gushimirwa. Madame Monique Nsanzabaganwa ni Vice President wa Unity Club, umuryango utegamiye kuri leta uhuza abategetsi bakuru bahoze n'abari muri guverinoma n'abagore babo mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge.
Nta nubwo dushaka kugira ngo twitiranye umuntu naho avuka, umuntu n'idini asengeramo, umuntu n'umubyeyi w'umubyaye kuko umuntu ni gatozi naha ngaha concept irimo mu barinzi b'igihango n'uvuga ngo umuntu kugiti cye yakoze ibikorwa by'ubudashyikirwa abandi babona bakabona koko bikwiriye guhabwa icyo cyubahiro cyo kuba ari umurinzi w'igihango kuba rero yaba umupadiri cyangwa kawundi muntu byo ngibyo ntaho biziramo muri equation kucyarebwaga n'umuntu kugiti cye nibyo yakoze n'ubuhamya community yabayemo imufiteho
kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu ahanini n'ababiteguye baravuga kuretse no kurushaho kubaka ubunyarwanda imbere mu gihugu bagamije gukomeza guhangana n'icyo bita gasuzuguro n'ubukoroni by'ibihugu by'amahanga Musenyeri John Rucyahana ni president wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge
uremere b'iki gikorwa ntabwo bigarukira kugushima abantu 17 ni gikorwa kirwanirira agaciro kacu n'ejo hazaza hacu a destiny iki ni ikintu gikomeye tugomba gukomeraho yego baradukoronije ariko ntituzahora dukoronijwe iteka ryose ntabwo ari umurage uko zahora dukoronijwe baradusuzuguye ndetse baranadukoresha natwe ubwacu dukora amarorerwa ariko ntituzahora twikorera amarorerwa iteka ryose bitsindwe ntibizongere ko byakumvikana no mu banyarwanda n'abana bacu
intumbero nk'iyo kurwanya icyo bita ubukoroni bw'ibihugu by'amahanga isa n'igifite inzira ndende igihe ibihugu nk'u Rwanda bikiri mu nzira y'amajyambere byisanga nta yandi mahitamo abibuza kuguma guhanga amaso inkunga z'amahanga Iki gikorwa cyo kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu biteganijwe ko kizaba ku itariki ya 6 z'uku kwezi nta zina na rimwe rigize icyo rivuze mu bikorwa bya politiki y'u Rwanda rigaragara kuri uru rutonde rw'abarinzi b'igihango Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyungira hamye ishimitse kumwe mu bamara kugirwa umurinzi w'igihango igihe yagaragaraho icyasha nyuma yavanwa ku rutonde Baremeza kandi ko bimwe mu byo bagendeyeho baturanye barinzi b'igihango bizabikwa bikaza umusingi wo kwigisha abakiri bato bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Tuve mu Rwanda tunyarukire noneho mu Burundi umuhanda Bujumbura Rumonge RN3 wongeye gucika kuva kuri zone ya Gitaza kugera ahitwa Rutunga hacitse ahantu hagera kuri 3 kugeza saa 12 z'umugoroba wejo kwa kabiri imodoka ziva I Bujumbura zerekeza mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi zahagararaga kuri zone ya Gitaza iziva mu majyepfo bw'igihugu nazo zigana I Bujumbura zigahagarara ahitwa Rutunga abo imodoka zigejeje aho bamwe muri abo baca mu kiyaga cya Tanganyika abandi bakagenda n'amaguru ibirometero n'ibirometero ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
hagati ya zone ya Gitaza no ku Rutunga hari ibirometero nka 4 imiduga iva mu ntara zo mubanuka bw'igihugu cy'u Burundi arizo Rumonge Makamba na Bururi cyo kimwe nivuye I Bujumbura yahanahana abakiriya ugendesha imodoka aheje kugururutsa abakiriya agomba subire iya Java
igitumye nsubira inyuma kwera ibarabara ya Cici
usanzwe kwera he
sanzwe nkora nga Bujumbura Makamba kwe tuca turindira abimodoka abavuye Bujumbura bururutse hakujya tukaca tubakira natwe tukabandanya tubatwara Makamba
Ibi rero bituma abo bagendesha imiduga bakora bahomba.
Amahera cyaba make kandi n'abakiriya bacha bagenda bari idoga tubarishije amahera menshi.
Turahomba cyane gose kubera abakiriya. Baba bakibonye ntiba bagisafira kubera tabarabara bari rengana. Nkubo abashoferi b'Ibujumbura ryacitse bari no gushika ni nkubo. Abimakamba bari Bujumbura n'ubu bari Bujumbura ntibaravaye.
Hatwegwe turabanya Bujumbura ariko tumaze iminsi 2 tuba mu rumonge kubera imvura. Cenda ya myote. Umba ko ari ubujyo nyine uce waburefurebure. Shugira de passe ndende atana mahera warose bazo muryango urumva bishari babirebire nyene cyatekeza guhomba kuko nkubu urabona bisi zitonze ngaha ari nkijana ibintu byo guhangayika bamwe bacha mu bwato urabona nk'abantu baba mama usafira uca bo bagora bamwe bacha bahitamo kubiheba
haba kubavuye I Bujumbura canke mu gihugu hagati kugira bashikire imiduga ibashika niyo bagiye ntivyoroshe bamwe muri bo babanza guca mu kiyaga Tanganyika abandi nabo bakagenda n'amaguru nk'uyu mufasoni kubera ingwane y'uburyo
oya twakiye mu mazi twemeye kugenda n'amaguru cyo mu mazi kubera uburyo buke n'ukuri 3000 canke 2000 mu mazi jewe rero ngaha twemeye kugenda n'amaguru
kugenda n'amaguru ntivyoroshe kubera ko muri iyo barabara ahasidutse usanga hari ibidengeri by'amazi ahandi naho gasanga hari urushanga hadasizwe inyuma uburebure bw'urugendo mu kirundi barayamaze bati ikitakita guhitanye kiraguhitaniza abarovye ubu basigaye bijukiye umwuga kunguruza abantu kuva iyo barabari cikiye
amavaga tanga mukamuhagara mumaze gupakira imizigo abantu ni murenze batandatu mugaho turumvikanye wa mugabo wera wa kapiteni ni wewe ujeje kino gikorwa cyo kugereranya parapa ndega babantu waje ni imizigo ndabashikana buno bwatu buri yameze gutwara bino biro burungira amafaranga ko tukina gukogwa cyari cyiza mugaho wa
ubwato kugira ngo nguruze abantu yari kwa imanuro abarovyi ni Gabriel Butoyi arongoye niko abarovyi mu Burundi ari kumwe nawo mu gwe w'igihugu baje jo kunguruza abantu n'ibintu mu mazi bariko babwira abarovyi imyifatire ibereye umuntu mbere yo gukingira abo bunguruje naso se mugato bwa abarovyi ngo turi kumwe twese abo turi abantu munani umwe wese muri twebwe ari amafaranga 200 y'amafaranga y'amarundi muri twebwe rero harimo abadandaza
amavuta yakora mu rumwe cyane ku munege nda yatwara ibyo
nuko ibabage ashite birakoroye
ya ntibyoroshye cyatuje pasa amahera menshi cyane ko nka kare nk'ibidaje mu kugenda ari twara tubiririra kare ibido yarushika nka ribujumbura ku 2000 ari kubiza gushika hafi mu 2004 cyora gushika nduzi igiciro nanjye kugira ndeke itera yo mafaranga mana akoresheje yihasara
Ibarabarya Bujumbura Rumonge irimwo urujya n'uruza rwinshi naho acibizanaza byinshi cyane cyane biribwa nk'amavuta imyumbati amananasi n'ibindi abarikoreramwo yajya amajyononekaye basaba leta y'u Burundi gushyiramo ingufu nyinshi mu kurikora
ahantu ibarabara rica ni mu munsi y'imisozi bo guma bafashije abakozi bakaguma bari hafi
dusaba leta ko yogerageza ushobora kose gakora ibarabara kuko ryamajyacitse minsi yose kandi babibona ubu kuva mu kwezi kwa kabiri yaracitse baca bacakayira ko nyene gato iducamwo ibindi imvura isubiye kugwa biciye bisubira kubomora tena dusaba ko yogerageza kugira ingufu kugira ngo turabe ko twakora akazi kacu neza
bosaba ko kwama abantu hafi ngaha babije aba engineer bajoje barabara bakakwiza ibikoresho bakanyaruza kurizibura kugira abantu bandanye bakora imirimo
buramata w'intara ya Rumonge amenyesha ko hambavu y'ibarabara amazu abanyatura 25 yatwawe ayo nayo akaba yabamwe abantu 1,360 ubu Croix Rouge rero ikaba yatanguye gufasha abo bantu agateraka mu yandi mashira hamwe kwiyoza kubagarukirako nayo kuri ibyo bijyanye n'ibarabara buramatari wa Rumonge Juvenal Bigirimana atanga umwizero ko mu minsi iri imbere bazoba bafise ibarabara rikomeye kandi rya kijambere bafatiye ku mugambi w'ibarabara rizohuza Uburundi na Tanzania ariko yirubaka ubu abariko baryubaka bakabageze mu ntara ya Makamba muri komini ya Nyanzarake akafise umwizero yuko na Rumonge izoshikirwa mu kubaka iryo barabara tubamenyeshe ko igihe cy'isaha 10 twamuhamagara ku telefone yatubwiye yuko ibarabara Bujumbura Rumonge ryatanguye gukora mu Rumonge Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Numwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe. Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4 maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro Washington yahisemo inzira ya demokrasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mwituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. byabaye gusa umuco kugera kuri president wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu manama y'inama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga baherutse gushikiriza ibiriko birakogwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuremera Leta ya Koreya yo mu buraruko ku bijyanye n'itotezwa ry'agateka kazi na muntu. Aba bategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije bimwe mu byatororokanijwe na ONU mu mwaka w'2014, aho yashyira ahagaragara amabi atagira izina akogwa muri icyo gihugu. Korea yo mu buraruko iracyari igihugu gifise leta itwaza agahotoro, ikabuza abanyagihugu bayo kwishyira no kwizana uburenganzira bwo guhitamo idini, kugira amanama agizwe mu mutekano n'ibindi. Abanyekorea mu buraruko bangana ku 80,000 kugeza ku 100,000 baragiramiwe n'ubuzima bwo gupfungwa ku mpamvu za politike, bamwe bakishwa n'inzego za leta, gufatwa imbohe, gukubagugwa, gufata abantu ikivunga bakabagumiza mu munyororo igihe kirekire, gufata abakenyezi ku nguvu no gukoroza inda ku nguvu. Uretse ugushigikira ibyashikirijwe n'icegeranyo cya ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ishimitse ibijanye no gufasha ibikogwa by'abagenda barashinga intahe y'ibyabashikiye muri icyo gihugu mu buryo butandukanye ku isi, kugira abakiri mu minyororo muri icyo gihugu batabagwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi bariko baregeranya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikogwa muri leta ya Koreya yo mu buraruko, kugira abakora ayo mabi bayahanigwe. Mu ngingo yo kongereza uburemere kuri leta ya Koreya yo mu buraruko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye irashigikira ku mugaragaro inzandiko n'ingingo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'iz'akanama kayo kajejwe agateka kazina muntu zagiye ziranegura ihonyanga ry'agateka kazina muntu muri icyo gihugu. Inegurwa ry'ibikorwa bihonyanga agateka kazina muntu muri Koreya yo mu buraruko rigenda ryiyongera, yamara nta gihinduka muri icyo gihugu. Ibyo bikaba bivugwa na Robert King, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'agateka kazina muntu muri Koreya yo mu buraruko.
uko ibihugu bigenda biranegura ukurengera agateka kazina muntu niko abacuditse n'ico gihugu bagenda bagabanuka ibihugu bidatora canke bidashigikira ingingo za ONU zinegura ico gihugu ni bimwe mu bihugu navyo nyene biri ku rutonde rwa nyuma kubijanye no kubahiriza agateka kazina muntu umushinga ntaye King yavuze ko abanyekoreye mu buraruko bakeneye kumenya ukuri ati niyo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika ibandanye gufata mu mugongo itangazamakuru rishira hagaragara ibikorwa muri Korea yo mu buraruko ibicishije ku ijwi rya Amerika na radio yigenga ya Aziya Korea yo mu buraruko itegerezwa gukemura iki kibazo gikomeye cihonyango ry'agateka kazina muntu guteza imbere abene gihugu no kubahiriza agateka kazina muntu igahagarika umugambi wayo wo guhingura nuclear vyotuma haboneka amahoro umutekano iterambere muri ico gihugu kumwe n'imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika
iryo ryari jambo ryibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika muracyari kumwe na radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Aloys Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru Aloys
Leta zunze ubumwe za Amerika iragabisha abanyamerika ko batokwitembereza uko bashatse mu gihugu cy'u Burundi mu itangazo yasohoye jo ku munsi wa kabiri Departement ya Leta zunze ubumwe za Amerika irabandanya kugabisha abanyamerika mu ngendo bagira mu Burundi no kubasaba guhagarika ingendo zidakenewe abanyamerika basabwa kumviriza ibivugwa mu binyamakuru no gukurikirana ibyandikwa kuri internet bijanye n'imyerekano itekanywa mu Burundi kandi bakirinda kwisuka mu myigaragambyo ya politike canke amateraniro ayariyo yose ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi imenyesha ko igabanije ingendo z'abakozi bayo bagira hagati mu gihugu cy'u Burundi muri Somalia abanyesomalia batari bake barimo nabahoze barongoye ugwego gw'iperereza baribaza nimba leta ya Somalia ifise ububasha bukwiye bwo gukinga ibitero by'abagizi ba nabi mu gihugu nk'ubwagizwe muri indwi n'umuhari wa Al-Shabab ku hoteli izwi cyane i Mogadishu ati ikigaragara nuko leta ishiri nguvu mu gukingira akagwi kabari ku butegetsi aho kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Misiri kuvya yandege y'Uburusi iherutse kugira isanganya muri Misiri igisirikare ca leta zumwe za Amerika kimenyesha ko icuma cabo ca satellite cashoboye kubona ko muri iyo ndege habonetse agatara kerekana ko irimo ubushuhe budasanzwe igihe yakoroka mu mpera zindwi irangiye abajejwe amatohoza muri Misiri n'abarusiya bariko barumviriza amajwi yo muri twa dusandugu tubika amajwi ariko gushika ubu bamenyesha ko atacerekana ko iyo ndege yoba yatewe n'ikivuye inyuma yayo Ministre w'Uburusiya w'imigenderanire nawe n'amahanga hamenyesha ko gukura Perezida Bashar al-Assad wa Syria ku butegetsi ari ingingo ikwiye gufatwa n'abanyesiriya ubwabo ati kandi intumbero y'Uburusiya si kugumiza Perezida Bashar al-Assad ku Burusiya Muri leta zumwe za Amerika naho mu gihe mu mwaka uza w'ibihumbi 2015 ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu aha muri leta zumwe za Amerika abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri bazindukiye gutora abarongora mu nzego zitandukanye no kwemeza canke guhakana amategeko amwamwe leta abagenga
Iyi ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese amahoro y'Imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Murumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu muduteza amatwi mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Juti zacu turabashuhuje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi muri Sanga Facebook VOR radio yacu, WhatsApp 1 202 841 99 31. Nkuko mubizi, umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urashaka kuganira na leta y'u Burundi ku kibazo cyo kubahiriza amasezerano y'ubutwererane n'ubuhahirane yitwa amasezerano ya Cotonou. Ayo masezerano ahuza umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bya ACP, ni ukuvuga Afrique, Caraïbe et Pacifique. Naho leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo Burundi mu masezerano y'ubuhahirane yitwa AGOA ahuza Afrika na leta zunze ubumwe za Amerika. Ikibazo rero ubu ngubu ni iki ngiki: bene ayo masezerano yose n'andi anyuranye y'ubuhahirane y'ubutwererane afitiye ibihugu bito bito bikennye bifite intege nke nk'u Burundi izihe nyungu? Ni izihe nyungu ibyo bihugu bikuramo? Ese ahubwo ayo masezerano ntiyaba ahisha ikintu kimeze nka mpatsi ibihugu? Ni ukuvuga mu Gifaransa ibyo twakwita neocolonialisme déguisé. Ibihugu bikennye se byakemura bene ibyo bibazo gute? Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro muri Sanga. Umushyitsi mukuru ni umushinga ntahe Zeno Nicayenzi, n'umuhinga mpanuzwa jambo mu byerekeye ubutunzi n'iterambere. Ubu ngubu aba muri Canada, ni umurundi. Zeno Nicayenzi ni inararibonye, yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi mu 1961, nyuma yakoze n'indi mirimo itandukanye myinshi ikomeye mu buyobozi bw'igihugu. Ndetse yanditse n'igitabo cyitwa Aide-toi, l'honneur t'aidera, tuvuze nko ku ijambo kurindi ni nko kuvuga ngo ifashe ibihugu by'amajyaruguru cyangwa se ibihugu bikize bizagufasha. Ariko ubundi nyakuri bishatse kuvuga ngo akimuhana cyangwa se akarimuhana kaza imvura ihise. Nabatindiye rero nagira ngo mbazanire umushyitsi mukuru, umushinga ntahe Zeno Nicayenzi. Zeno, muraho, murakomeye?
Amahoro neza ya Kamiri.
Murahumeka neza
cyane rwose?
Aho muri Canada ntabwo muratangira gukonja?
Rindira gato y'ubusa. Ibintu bizoshoboka.
Nuko ndabashimiye cyane rero nyine ko mwatwemereye kuduha ibisiguro kuri bene ibi bibazo akenshi na kenshi rubanda baba batumva. Ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro, nagira ngo mbasabe tubanze dutege amatwi ambasaderi w'u Burundi hano Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Ernest Ndabashinze, ku kibazo cya AGOA. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ntabatindiye, nimwiyumvire.
Uraje umugambi AGOA ngene umeze ushika uno munsi? Igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe cyashora muri Amerika, nta kintu na kimwe. Uwo mugambi waduha ko inkuze akuyoko kumva nyinshi kubera ko Amerika ari kure, kubera yuko tutari bwitonye bikwiye kurongera turonga ibintu dushaka kugurisha muri Amerika. Ariko kandi si Burundi gusa. Mu nama irutse kubera muri Libreville ku itariki 24 z'ukwezi k'umunani, yahuza abashikiranganji bajeje ubudandaji b'ibihugu vya Afrika biri mugambi AGOA hamwe n'Abanyamerika, basanze koko uwo mugambi kuva hagiye 2000 shiko no munsi n'ibihugu bike cyane, gose ubuto mugambi waragiriye akamaro.
Ambasaderi w'u Burundi hano i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ernest Ndabashinze ati AGOA ntabwo ifitiye akamaro ibihugu byinshi bya Afrika. None ayo masezerano koko y'ubuhahirane, reka tuyicarire. Bwana Zeno Nicayenzi, ko mwicariye iki kibazo mukacyandikaho n'igitabo, bene aya masezerano igihugu nk'u Burundi kiyafitemo izehe nyungu?
Igihugu cy'u Burundi kirafise amasezerano ya AGOA. Ni ukuvuga ko u Burundi bushobora gushora ibidandazwa muri Amerika ata kori, ata musoro, tax burinze gutanga. iryo rikaba ijambo ijambo rya kabiri Uburundi bushora iki ubu muri Amerika bukurikije ayo masezerano uyo aserukira icyo gihugu cyacu avuze ati gushika ubu nta bintu byinshi Uburundi bushora muri Amerika ariko tubirahaje umuntu akubwiye ati ndakorohereje urashora ivyo wimbura iwanje ndaguhebeye umusoro ndaguhebeye ikori maze ushore bitakugoye niba atavyufise ubu itegure isuganye rabirya rabino uti e ibi iyikawa ndashobora kuyihingura gato ngashobora kwishora mu mangazini za Amerika nkuko biri mu bihugu bimwe bimwe bimeze nk'Uburundi nshaka kuvuga u Rwanda jewe ndaraba ibidandazwa byo mu Rwanda bishoka simvuze muri Amerika siyo ndi ariko hano mba
muri Canada
muri Canada ngikawa kugira ngo mbone ibijumbu ibijumbu kurya biri kurya babisoroma ngira no kubironga ntibabironga bagabishira mu ndege bikarabigeze muri Canada nitangaza
ubundi abarundi n'abanyarwanda bakibonera ibijumbu
nigitangaza aha tuba tukarya ibijumbu by'i Burundi ni Rwanda
kandi Canada na America leta zunze ubumwe za America ni kure nkuko ambassadeur yabivuze hose ni kure
ariko nkabona ibintu ipiripi nkabona ibintu ibi bisanzwe
noneho
ubwegeranije
ikibazo rero ubwo noneho kiri ku Barundi
ikibazo kiri wacu ikibazo kiri muhira ikibazo kiri kuziko
none se bwana nicayenzi twavuze n'amasezerano ya Cotonou nayo n'amasezerano ubutwererana ariko harimo n'ubuhahirane no kuvuga ubucuruzi yo mu magambo makeya Uburundi hari inyungu bubonamo
ivyo ni harimo inyungu zikomeye inyungu nuko dushobora kuhagarara kuri ayo masezerano ari ya Cotonou ari ya Goa kugira ngo dushore ibintu nibisanzwe nibisanzwe kuko ibihugu vyino ari Amerika ari Canada mbona birakunda ibiterwa ivyimburwa ivyo bisanzwe twebwe tutabona ariko abantu bamwe bamaze gushikako raba Kenya raba Uganda raba Tanzania ega utagize nkamwene wabo agira nk'umubanyi nitwisuganye turabe ivyo bintu vyacu dufise tubidandaze tubishore kange duhamagare abo banyamerika abo ba Canada baze kuraba kazuba kiwacu nitwebwe twiboshe
none se
bari yabatuboshe
yego none se niba bimeze gutyo ibyo bihugu bizi intege nke dufite ku buryo bidushyiraho imbaraga nk'u Burundi ubu ngubu bwatumiwe ni nko kuvuga ngo nimuze ntabwo bushobora kwanga bwanze bavuga bata amasezerano y'uko tuntu mwayavuyemo barabuhamagaye Bruxelles ku mbaraga ibyo se bishatse kuvuga yuko nabwo intege nkeya ari twebwe tubyitera mbese icyo nshaka kuvuga ni twebwe dukurura izo ngufu nyinshi cyane zikatugwaho
urabona iyo umuntu abana ni n'umuryango w'igisata umuryango w'igisata n'umuryango urimo abantu benshi aba umugabo yabyaye abahungu benshi b'intwari akabona numwe arimenya mu migenderanire yawe nabo n'uwo muryango w'igisata akamenya ingene baganira kandi ari nyakamwe kandi nyakamwe inyagimwe umuntu niko vyamye na kera yamye ari magiriranire n'uwundi ariko ivyo bihugu yego bishaka ko bigendera kubindi ivyo nivyo kandi burya abantu niko bameze ninka niko zimeze ni giti kiri mu ishyamba cyama kigomba kubona kazuba kurusha cyakindi kigufi kiri munsi yacyo tumenye ko mu byukuri mu migenderanire ari kibazo cy'ubuhinga n'ubwitonzi ukoresha kugira ngo wa wunda kurusha ingufu n'itunga ntakuvune wewe ni muganira abone ko nawe uri umugabo nawe n'ukuburi wawe nugire neza intwaro yawe nugire neza ibyo utunze ariko amaze kuza akakubwira ati yewe jewe ndabona ko ntugira neza ibintu bya igihugu cyawe uri kigendera ku mategeko
bwana Zenon Nicayenzi nagira ngo mumbabarire noneho dufate abanyagihugu twoye kwigomba mu ijambo nabo ubwabo bibarize cyangwa se batange n'ibibazo nako batange n'ibyiyumviro byabo nagira ngo rwose munyemerere tubanze duhamagare Chris. Chris wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uri hehe?
Ndabaramutsa nawe.
Yego.
Ndahibujumbura.
Ye.
Ndahibujumbura.
Ye, nuko ufite ikibazo?
Ndamukiza n'umutumire.
Arakumva rwose.
Urakagira amahoro.
Yego, namwe. Bo nashaka kubabaza kuvuga ntwe uko mwese abarundi muri hiyo hari ntumukora bigatuma bihe icyubahiro ibyo bihugu mwagiyemo aho mwugarutse no mugakora natwe Burundi tukaronka ibyo tujya dushora ako kara akambere akabazo kandi nkavuga nti none izingingo ibihugu rutura bifatira Burundi ni urukundo badukunda cyane rwose ko mbona uko umunsi uhera kuwundu zari kwingingo zihinda kuri kwa tubona umenga ntizorohereza ntako batagira bita muzi kubagira iki kugira badufatira ibihano nkabaza kandi ingaruka z'iyo ngingo nyakubahwa Obama yaheruka nko gufatira Burundi ingaruka zayo zizoba nyinshi cyane ku buryo kumengo nibyo twashora hiyo sinzi nkeka ari ikawa nayo nyene turima dushora duheruka tuyema tutaheruka no kuyinywa turimira abazungu mengo ni bwa bukoloni butarahera mugako ako karaka kabiri aca mbaza nti bwabo bazungu bobo si kugira biyugururira isoko bashoramwo amabombe atani kori ko mbona umengo uravye muri politiki ingene bamwe bagirizanya ati aha leta bakayagiriza kwigori y'abanyagihugu abo barundi bahungiye hanze mwino minsi ivya politike leta nayo ikumi bagiriza uti nabo baguma baca bajye mfashanyo zari zigenewe abarundi.
Chris urakoze. Yego ndumva ibibazo byawe byumvikana urakoze. Hanyuma duhamagare na Abdul tube dufasha abo ngabo babiri hanyuma tuze gufata nabandi. Abdul wiriwe neza?
Wiriwe.
Urakomeye?
Turakomeye turashima Imana.
Wowe suri hehe Abdul?
Jende Ujumbura.
Ye, ngaho nawe tanga ibibazo byawe.
Iki kibazo ufite? Nagomba maze mutubarize uwo mutumire uwo ambasaderi.
Ngo bazarakumva.
Waserukira Burundi.
Oya we ntabwo turi kumwe. Ambasaderi userukira Burundi we ntabwo turi kumwe. Uwo turi kumwe ni umuhinga witwa Zenon Nicayenzi. We n'umuhanuzwa jambo mu birebana n'ubutunzi n'iterambere. Niwe mushyitsi mukuru. None nimba nta kibazo rero mufitiye.
No ndumva kibaye igitekerezo ariko se kwiriya nyishu itangwa hariya arasa n'uwerekana yuko umenga byaba iryo shyirahamwe atacyo ryari rimaze mu gihugu cy'u Burundi ukamenga noneho ni ibintu byavuyemo bakuyemo kubera atacyo byari bimaze.
Urashaka kuvuga ibyo ambasaderi yavuze?
Ndumva baramutse bafatiye ibihano ku kintu runaka bagakuramo cyangwa se bakagira gutya birumvikana ko haba hari ikintu runaka kitagenda neza. niyo mpamvu abarundi bari bakwiye kurafa nimba igisubizo kibaye kiriya bashobora gufata none ingingo kubindi bya bisisa akamaro cyangwa se bya bisisa akamaro ku buryo bukwiriye kuri iki gihugu niyo mpamvu nje nkuko ndabibona abarundi bari bakwiye kwisubiraho abo bategetsi noneho bakaza barakoresha n'amajambo yubaka bakerekana akababaro bakerekana ko bahombye ariko ntiberekane yuko umenga ntacyo bimaze ibyo nibisanzwe kuko
bakoma
berekana ko ari bisanzwe bizaba biteye ubwoba cyane kandi n'abanyagihugu baguma bahahombye.
Ye Abdul, urakoze cyane, turagushimiye ku gitekerezo cyawe. Ahubwo bwa Abdul nta kibazo abajije, reka tuhamagare na Emmanuel turebe nawe nimba afite ikibazo. Emmanuel, wiriwe neza?
Amahoro cyane.
Wowe uri he Emmanuel we?
Bo, ndi Bujumbura, mpagaze Bujumbura.
Ye, hari ikibazo ufite?
Kibazo ahubwo ni intererano.
Yo
rero icyo nagomba mvuga ubwa mbere.
Ariko uvuga uhina.
Alo?
Uvuge mu magambo make uhina.
Yego yego. Twebwe twebwe ngaha mu iki gihugu cyacu. Nk'abategetsi bari bakwiye kubona yuko kananira abagabo burya niye kuko uri kuraraba ibihugu byose biko biradufatira ibihano. Izo ni nkebuzo nto bahera ko gufata kugira barabe yuko hari uko kwisebuka gushobora kubaho. Mugani urabona yuko abategetsi b'iwacu nabo bacabongera ikibi mu kindi mu kuvuga yuko ayo masezerano bari basinyiraniye atacya amaze. Ibyo rero byose bidusubiza ubwo n'ibihanure bo nyine barabe ukungene bashobora kuyaga nabo batavuga rumwe hanyuma ibintu bigasubira mu buryo kuko iyo abantu bamaze gushamirana Uburundi bwamye bucungwa n'ibiganiro nayo ibi bavuga ngo bashinze umugwi ngo wo kuganira hagati yabo nibarondera umuhuza hanyuma kuko hayaga impande zibiri zishamiranye nta kuntu wo yaga nabo umuvuga rumwe ahubwo kwari ukujyagura gusa.
Emmanuel, urakoze cyane ku cyiyumviro cyawe n'intwererano yawe. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Bwana nicaye nzi rero mwumvise Chris ibibazo yabajije ndetse n'ibyiyumviro bya Abdul na Emmanuel, noneho ubwo mwababwira iki?
Tubanze uwabanje Chris.
Yavuze
ati mbega abo bantu bavugira hakurya batoza hano kugira ngo badufashe kurondera ngene twoduza ikivi cyacu ngaha twebwe turi ku kivi. Jewe ngira ngo ubu ntibigoye n'ukugora gufasha ubu turinda kuba mwicaranye n'ubufasha urashobora kumufasha ku buryo bwinshi kandi kuva ngitangura gufasha igihugu cyambyaye kikangira umuntu kikanyigisha emwe n'ubu ndiko naha ndiko n'iri jambo n'ugufasha ntere n'indererano nk'iyi nyumugihe yo yakira neza byonshimisha nuko iyo ngingo. Hanyuma rero Kristo yavuze ati erega aba bantu basa n'abaturemera basa n'abagomba kuturemera ibyo tutitura. Oya, burya ubuntu bwiwe burihabwa, nta gihugu na kimwe kizoguha n'imfashanyo n'amazi wewe atacyo wifashije. N'Imana ngo urabona yaduhaye byinshi ntishobora kudukiza tutikijije. N'umwana urya mwana kugira ngo avuke ategerezwa gufasha nyina kugira ngo avuke. Ari umwana rumwe n'urya mwana yonga ategerezwa gufasha nyina kugira ngo amwonse. Wewe utifashije mu buzima bwawe aho ugeze hose uri igihugu hoho rero n'ibindi bindi kuko muca mugongana n'ibindi bihugu, hari ibyo munganya inguvu, hari ibigusumbya, hari ibibasumbya muri benshi. Ibyo bihugu ubu twese turi hamwe ni intambwe ikomeye kuva isi kiremwa ntaho ryari ryaboneke ko isi yiyunga nk'ubu. Ariko iyo si yiyunga nk'ubu yiyunze nk'ubu hari ibihugu bikoma komeye kwisi bica byigarurira itunga ryinshi kurusha ibindi. Hari ibihugu byinshi bitungishwa n'ubukene bw'ibindi bihugu. Abakene barafasha gutunga abatunzi kandi niko vyamye. Hari aho abantu batunze ibyo bihugu bitunze bica byigarurira itunga ry'ibyo bihugu bakabaterera udufaranga twindisha ndikize ntibagira aho bagera, ariko bo bakabandanya baduga bakaza kudufasha, bakaza kubifasha bikava ukuntu ivyo bihugu ubu biriko biratera imbere. Akarorero, Amerika irakunda aba ibihugu irakunda kugendana ubu n'ibihugu biriko biratera imbere, biko biriteza imbere bitayisaba ifashanyo nimwe. Raba nka Korea y'Epfo ni igihugu gikomeye gicuditse na Amerika
kandi cyifashije cyane,
kandi cyifashije ndetse mu mashami amwamwe yitunga ry'isi. Icyo gihugu kirarusha Amerika, kiragitambuka cyangwa bakaresha. Afrika ni kenyere ikore imenye ko atamuntu afasha uwundi atifashije. Urya aza kugufasha abarondera ukuntu yifashe iwawe.
Ariko se bwana Nicayenzi, hari nk'igihe nigeze kumva ikintu igihugu kitwaga Zaire cyagiranye amakimbirane n'Ububiligi, noneho rero abazayiru bajya gusobanura mu Bubiligi yuko ifaranga rimwe ry'Ububiligi ryitwa ngo ni imfashanyo rigiye muri Zaire, ahubwo ryunguka amafaranga ane asubira mu Bubiligi, hari nko muri 78 niba nibuka neza.
Yego.
Ntiharimo desekiribwa
kamirindi unshiriyaho narondera ivyo tubimenye ko ibintu twakurikiye, inzira twakurikiye twego Banyafrika n'u Burundi rero burimo bwobwo n'ibindi turi muri iyo nzira. Ni imfashanyo kamirindi, simvuze ingurane, imfashanyo baguhaye igihugu kina kiguhaye imfashanyo gica kirungika umuhinga aza gukoresha iyo mfashanyo muri icyo gihugu cyayihawe,
kandi akaza hembwa amahera menshi cyane.
Ya mahera jewe narayiharure, wewe uvuze iby'ukuri, nanjye jewe naravyiharuriye mu gihumbi 1998 ndabiharurira leta y'u Burundi ndabisabwe n'umushikiranganji w'ihega cya leta ngo ndabaharurire ingene imfashanyo n'ingurane zifasha itunga ry'u Burundi gutera imbere. Ndaharura mpera ku murindi ndaraba imfashanyo, icyo bita imfashanyo ayo mafaranga baduha gusa tutariha. Ayo mafaranga ndaraba ingene bayaduha abaza kuyakoresha iwacu. Abanyaburaya barya bigisata cy'abanyaburaya Union Europeenne, ibiro byabo nivyo biza gukoresha iyo mfashanyo turonze,
nibikoresho, ibyuma, amamodoka,
n'ikintu cyose bacha baronde babisaba bacha babigura iwabo. Nta kintu nakimwe badushore badusaba batugurira mu Burundi.
None subwo ntabwo bivuga yuko ahubwo amahera atigera ava no mu Buraya ahubwo agumayo, niba bavuze ngo barayatanze
80% ahe ni impembo yabo bantu, ni birya biro biza bikurakuranwa bite ngo umweje gusuzuma gene vyagenze wunda kamukurikira wunda kaza wunda gaso, birya bitwara 80% y'amafaranga aya baduha yifashanyo. Simvuze rero nyakugira imana, simvuze ingurane yo rero n'ikindi bakuguranya amadorari ijana na naraharuye amadorari ijana ubwa mbere bakuguranya ayo amadorari ijana utegerezwa kuyasubiza ijana shira ku inyungu shirako noneho muri ayo mafaranga shirako iyo nyungu uza gusanga ayo madolari ijana mirongo umuna mirongo umunani ku ijana kuri ayo madolari, ni ukuvuga amadolari mirongo umunani ku ijana bakuguranye usanga n'ubundi yakoreshejwe n'ibiro n'ikompanyi y'Iburaya cyane kenshi iva mu bihugu byaguhaye ayo mahera, ikaza gukoresha ayo mahera y'ingurane iwawe asubirayo ku muri mirongo umunani ku ijana. Shira ku inyungu ayo madolari ijana bategereza kunguka ko uza gusanga we watakintu sigaranye,
ahubwo wahombye
cyane cyane wahombye kubera ko atakintu kinini bagura bakurangurira mu gihugu iwawe, nta n'ikijumbu baharya barondera irya ziwabo zikaza, ibitoro sivyo iwanyu biva handi, iyo kompanyi ibigurisha mu Burundi ivi iwabo, ugasanga mu Burundi nta kintu na kimwe iyo ngurane yatumye hatera imbere, nta n'umuntu mukuru ategeka kumbure uwo mugambi, uwo mutegetsi nuwo ava mu mahanga, iyo mashini yavuye mu mahanga, abo bahinga bandi bavuye mu mahanga, Uburundi ntacyo busigarana.
Noneho niyo mpamvu Chris avuga ati ese nimba bafata n'ibihano ati ni urukundo bakunda Barundi.
Oya, ivyo ndavyumva si urukundo, bamwe babigira kuko kubera aho ibintu bigeze ubu, iyo migenderanire nababwiye ubu twinjiranyemo, iyo migenderanire isaba ko ivyo bihugu bivuga biti mwebwe mudakurikije amasezerano twasezeranye Cotonou, mudakurikije agateka ka muntu, mutubatse igihugu kigendera ku mategeko ubutungane, mudafise ibimenyesha makuru vyigenga, mudafise intahe y'ukuri idatami ku ijambo, mudafise igipolisi kitahohotera abanyagihugu, mudafise twebwe ntidushobora kwemera kubandanya tubaha iyo fashion twahora tubaha. Ivyo tukabisinya twiyumvira ko kenshi byoroshe ari ukubisinya bigahereraho. Hariho ibihugu babifitiye inyungu ivyo bihugu bindi, aho bigaca vyirabira hirya kandi atakintu na kimwe biriko birakurikiza mu gateka ka muntu, abamenyesha makuru bafunzwe nk'i Burundi ahandi, ariko bagafata Burundi bakabuzingazinga bakabugira ubusa,
kandi hari ahandi batitayeho naho hari amabi.
Harya ni ukuvuga baba baha motere ya gapetroli wambaye rubanza. Aho rero yaba bafata ibihugu kimwe, Arabia Saudite ntabwo subiye kubaha bwa keye.
Kubera iki?
Kubera ko abo bantu ayo mategeko yose ngo agateka ka muntu, ngo agateka k'abakenyezi, ngo agateka ka ngo amatora, ivyo vyose ntibazi n'ingene babivuga.
Abakenyezi muri Arabia Saudite nta nubwo bafite uburenganzira bwo gutwara imodoka.
Ndakugira Imana. Ariko kubera ko icyo gihugu gifise itunga, cishimikize iryo tunga, bose bagaca bakoma amashi.
Ntibabyiteho ibyo amabikikora, ntibabyiteho.
Reka
bakareba Burundi bakabuzingazinga.
Hari ibihugu bimwe bimwe bifise ibitoro. Ivyo bihugu ayo matora wumva vugwa muri ivyo bihugu hatora mu vyukuri urya afisi kompanyi ya petroli, urya mukuru w'iyo kompanyi wa petroli ni watora umukuru w'igihugu. Naye abo banyagihugu ntibazi niyo bimeze nuko petroli imeze, bumva bivugwa ne bari mu kigunda, bari mu bintu by'inzu zidashoboka, ubwigenge butabaho, amatora nibihendwa abana ngo inakuru ngo numukenyezi, bakabahenda bakababwira bati muri igenga batigenga nabusa hategeka umukuru w'iyo kompanyi ya petroli iri mu gihugu